hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa mbere tariki 9 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2012 muri studio 5 muri kumwe na Ariane Tangishaka
na Fidel Niyongabo naje ndabahitaze mu biganiro byacu cyo kuri isa
murahemukira Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo muri gukora ntago mukorera, genda mukorera kandi tugomba kwena ko mu Rwanda tugomba kuba demokarasi. Niba abanyamakuru bafotoraje niba bivuga byose uko mubayeho uko mwindwa mukubita abaturage b'igihugu.
Uwo ni Maître Bernard Ntaganda wo mu mugambwe PS mbonera imbera kuri mwantunga ryo mu Rwanda agaya inyifato z'inzego z'umutekano mu rubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara muri Senare Nkuru ya Nyarugenge ku mugwa mukuru I Kigali.
Abagwanyi bo mugwi urwanyi ubutegetsi bwa Uganda Allied Democratic Forces mu mpunyapunyo ADF bagize igitero mu masaha ya kare no muswa mbere mu ikambi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri hafi y'igisagara cya Beni.
Muri Liberia abanyagihugu buca baja gutora Perezida mushasha.
Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje n'umusiko wa mbere kutwigoro twa Amerika two kugondoza Korea ya Ruguru ku migambi yayo yerekeye ibigwanisho by'abanyaganda ntacyo twashitse ko mu kiringo kirenga imyaka 20.
Amerika na Turkiya byahagaritse ambasade zazo iby'agateganyo. Ayo makuru hamwe n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu.
Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje no musiko wa mbere ku twigoro twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika two kugondoza igihugu cya Korea ya Ruguru ku migambi yacu yerekeye ibigwanisho by'inyanganda tacu twashitse ko mu kiringo kirenga imyaka 20. Perezida Trump yatangaje ko Amerika yagerageje kugondoza Korea ya Ruguru mu kiringo kirenga imyaka 25 mu guha icyo gihugu imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari ko yamara atakintu na kimwe yaronse. Byatangajwe na Perezida Trump byerekana ko ashobora kuvavanura n'imigambi imaze igihe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye Korea ya Ruguru ku migambi yayo y'ibigwanisho ruhonyanganda. Perezida Trump avuga ko imigambi y'abakuru b'ibihugu bo muri Kaise muri Amerika tacyo yashitse ko amenyesha ko Korea ya Ruguru yarenze ku masezerano yose yashitswe ko muri Kaise. Yavuze ko hari uburyo bumwe bwonyine bushobora gukora. Ivyo Perezida Trump yashatse kuvuga ntibitomoye, yamara bisa nuko yashatse kuvuga uburyo bwa gisirikare.
Kuri uyu munsi wa mbere ya Turkiya, igihugu cya Turkiya cyasavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubiza inyuma ingingo yayo yo guhagarika iby'agateganyo itangwa ry'impapuro z'ingenzi zitwa visa ku bava muri Turkiya binjira muri Amerika. Ejo ku munsi wa Mungu, ibiro vya ambasade ya Amerika I Ankara byasohoye urwandiko ruvuga ruti inyuma yaho hagiye haraba utubazo tumwe na tumwe, Amerika ifasha ingingo yo gusubira kwihweza neza imigenderanire yayo na Turkiya kubijanye n'umutekano w'abakozi hamwe n'ibiro byayo vya ambasade muri Turkiya. Ugo rwandiko ntirwatomoye neza impamvu Amerika yafashe iyo ngingo yo kwiga neza imigenderanire yayo na Turkiya canke kiringo iryo hagarikwa ryo gutanga amaviza kizomara. Inyuma y'amasaha make Turkiya yacifata itangaza ko nayo ifashe ingingo yo guhagarika iby'agateganyo itangwa ry'amaviza ku banyamerika basaba kwinjira muri Turkiya. Muri iryo tangazo Turkiya yakoresheje amajambo asa nayakoreshejwe n'itangazo ryasohowe na Amerika. Aho yavugira ku televiziyo y'igihugu, umushikiranganji wa Turkiya hajejwe ubutungane Abdulhamid Gul yavuze ko batashimishijwe n'ingingo yafashwe na Amerika.
Radio ya Amerika I Washington DC. Naho mu karere ka Afrika abagwanyi b'umugwi urwanya ubutegetsi bwa Uganda Allied Democratic Forces mu mfunyapunyo ADF bagize igitero mu masaha ya kare no musiko wa mbere ku ikambi y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri hafi y'igisagara cya Beni. Bishumwe mu basirikare bajeje gucungira umutekano bishyira hamwe impuzamakungu ONU bakomeretsa abandi batari bake. aya makuru yatangajwe n'ibiro by'inteko zijeje umutekano zishyira hamwe UNMISCO n'igisirikare cya Congo. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Congo Mark Hazukai yatangaje ko abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilam bagwanyi leta ya Uganda ADF aribo bagize uruhara mu gitero cyo mu kwa mbere hamwe n'ukundi gutana mu mitwe kwabereye mu gisagara cya Beni mu minsi mike irangiye. Ubwene gihugu bw'abapfuye n'abakomeretse nti bwamenyekanye buno nyene.
Tukiri muri Afrika, ejo ku munsi wa kabiri abanye Liberia bazozindukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Bitegekanijwe ko bahitamwo uzosubirira Perezida Ellen Johnson Sirleaf agiye kurangiza ikiringo ciwe ca kabiri. Abanye politike 20 nibo bariko bariyamamariza kumusubirira. Muri bo harimo icegera ciwe hamwe n'uwahoze ari umukinyi w'umupira w'amaguru azwi cyane, akaba kandi yarigeze guhangana nawe mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro zibiri. Rosa Laba, umwe mu banyagihugu bashigikiye umugambwe wa Perezida Ellen Johnson Sirleaf, avuga ati dukeneye umuntu ashobora kubandanyiriza aho Perezida Ellen Johnson Sirleaf yaragejeje. Icegera cya Perezida Sirleaf asanzwe yemewe cyane mu banyagihugu nk'umuhumure w'intungane. Yamara harabashimishwa n'ivyo Perezida Sirleaf yashikanye aho yashikanye igihugu, ariko bakabona ko hakwiye gutogwa umunyepolitiki afise intumbero nshasha. Abo nabo bashigikiye batavuga rumwe na leta bo mu mugambwe wa George Weah. Weah arashigikiwe mu buryo buboneka mu gihugu, nawe nyene yarigeze kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Azwi cyane nawe nyene kubera yigeze kuba umukinyi w'umupira w'amaguru ku rwego mpuzamakungu, hakaba kandi n'umukenguzamateka aturuka mu ntara ya Montserrado. Weah afise icizere kw'iyi nshuro igira gatatu azotaha n'insinzi.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tubandanirize kandi kuyandi makuru yake ya Afrika. Abantu 37 barishwe inyuma y'amatora yabaye mu gihugu cya Kenya mu kwezi k'8, bose kiretse babiri muri bo bahitanywe n'ingufu z'umurengera z'igipolisi. Ibyo vyatangajwe no musiku wa mbere na komisiyo y'igihugu kuvyerekeye agateka ka muntu muri Kenya muri raporo y'impapuro 262. Komisiyo y'igihugu ku gateka ka muntu yatangaje ko abantu bari hagati ya 35 na 37 bishwe hagati y'itariki 9 n'itariki 15 z'ukwezi k'8 bivuye ku ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera z'igipolisi. Sentare ntayinyuzwa y'igihugu cya Kenya yarafuse amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 8 z'ukwezi k'8 muri Kenya. Iyo sentare yatangaje ko ayo matora yaranzwe n'amahinyu. Amatora mashasha ategekanijwe ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi. Iyo raporo ya komisiyo y'igihugu ku gateka ka muntu muri Kenya yatohoje ubwicanyi bwabereye cyane cyane mu bice by'abatavuga rumwe na leta mu gihugu, aho imyirekano yatanguye inyuma y'uko abayoboye abatavuga rumwe na leta bavuze ko amatora yabayemwo amahinyu. Perezida w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir yongereje amezi 2 couvre-feu mu ntara zirimo intambara muri Darfur no mu ntara za Nilbleu mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu na Kordofani yo mu bumanuko. Iyo ngingo ifashwe iminsi 2 inyuma ya leta ya Amerika itangaje ko ifashe ingingo yo gukura ibihano bimaze imyaka 20 yafatiye Sudani. Perezida Bashir yafashe iyo ngingo yerekeye kuvefe kugira yerekane ko leta yiwe irajwe ishinga no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Kuva mu mwaka w'2016 leta ya Sudani yarashizeho kuvefe inshuro zitari nke mu ntara ya Darfur, Nilbleu na Kordofan du Sud, aho gutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi kwahitanye abantu 2,000.
Muri ko mumvise radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kindi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 ya FM. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 FM.
Mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @mail@kaburungu.com na Facebook kuri adresse radio yacu, hamwe no kuri website @kaburungu radio yacu voa@kaburungu.com.
Ubu naho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Sentare nkuru ya Nyarugenge yunguruje ubugira kabiri urubanza gumye politike atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, umwari Diane Rushima Rwigara, kubera inzitizi zibandanye kwibonekeza muri urwo rubanza. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Abariko bose uko ari batatu bongiye kugezwa mu rukiko baboshye mu mapingu. Umutekano haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo wari wakajijwe bikomeye, kandi abapolisi byibura bane kuri bururegwa nibo bari bamurinze mbere yo kubinjiza mu rukiko. Nta jwi nta n'ishusho byari byemewe mu rukiko ku banyamakuru uretse kwandika. Imbaga yakubise iruzura mu cyumba cy'urukiko cyari cyongerewemo intebe ariko bibi by'ubusa, ku buryo umucamanza yifashishaga indangururamajwi ngo buri wese n'abari hanze bumve. Abaregwa Diane Shima Rwigara, murumuna w'amahora Anne Rwigara, na Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara, noneho bageze imbere y'urukiko bunganiwe na Maître Pierre Celestin Buhuru. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko haba mu bushinjacyaha n'ubwanditsi bw'urukiko batamuhaye imyanzuro y'urubanza ngo abashe kuburana. Ati urukiko rugendera ku mategeko ngo rukomeze ruheshe ishema igihugu, dufite amategeko meza yanditse rero nakurikizwe. Akeneye inyandiko mvugo z'ibyafatiriwe kwa Rwigara avuga ko ari byo ntandaro y'ibyaha bakurikiranyweho. Ibyo ni amajwi y'ibiganiro kuri telefone, ubutumwa baregwa bandikiranaga kuri WhatsApp. Ibaruwa Anne Rwigara bivugwa ko yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique urutonde Diane Rwigara yashyikirije Komisiyo y'Igihugu y'Amatora rugaragaza imikono yashyigikiraga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize, kugira ngo barebe koko imikono aregwa niba yarayihimbye n'ibindi. Yasabaga ko umucamanza yasubika urubanza mu gihe cy'iminsi itanu akabonana n'abaregwa bakaganira kuri dosiye yose. Yasabye kandi ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha bugatanga inyandiko mvugo za dosiye. Umucamanza yamubajije niba barihuje muri sisiteme n'ubushinjacyaha n'ubwanditsi kuko ariho iyo myanzuro igaragara. Maître Buhuru yavuze ko hari ibyo adashobora kugeraho nk'iyo myanzuro atekereka niba muri sisiteme harimo ibirego bibiri. Ubushinjacyaha bwikomye umunyamategeko kugira ubushake buke kuri iyo myanzuro, buvuga ko imyanzuro igaragara n'urukiko. Bwavuze ko bakekwaho ibyaha batabirenganiramo bwemera isubika rubanza, ariko busaba ko bitafata iminsi itanu kuko ari ikirego cyihutirwa kigomba guhita kiburanishwa mu masaha 72. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba kuri iyo dosiye hagaragara impamvu bushingiraho bubakeka maze biza ko ziriho, ariko bushimangira ko butabaha dosiye yose kuko icyiciro bugeze hari ibanga kuko batagaragazwa abatanga buhamya mu iperereza rigikomeje. Maître Buhuru yavuze ko nk'abanyamategeko nabo babika amabanga kandi ko batakwica amategeko. Hari bimwe mu bimenyetso nk'ibaruwa bivuga ko Anne Rwigara yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique n'urutonde Diane Rwigara yashyikirije Ndeke byose asanga nta banga ribirimo, cyane ko byamaje gusakazwa mu bitangazamakuru. Nkamwe mu majwi agize ibyo biganiro bimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu gihugu byarangije kubitangaza binakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara yatsi ijambo maze azamura ikiganza abwira umucamanza ati: nzamuha icyubahiro cy'Imana kandi ndabashimiye, aleluya. Nimvugo mu ijwi rituje yazamuye amarangamutima mu rukiko, maze bamwe bazunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi abandi bubika imitwe. Yavuze ko batazi ibyo baregwa, ati baduhe dosiye nge n'abana banjye tumenye ibyo baregwa bagumye kugenda basa n'ababiduciramo amarenga. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bose bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi n'amajwi y'ibiganiro ku matelefone bayumvishijwe babazwa. Urukiko rwanzuye ko nta mpamvu yo gutegeka ubushinjacyaha gutanga inyandiko mvugo za dosiye kuko hari bimwe mu bimenyetso Maître Buhuru yabona. Rwanzuye ko igihe yakenera amajwi yajya kuyumvira mu bushinjacyaha. Ku mwanya wo gutegura dosiye rwavuze ko ari uburenganzira abaregwa bemererwa n'amategeko, ariko bakabuhabwa bwa nyuma kuko ubwa mbere batabukoresheje uko bikwiye. Urubanza rwanagaragayemo bahungu babiri ba nyakwigendera Sinapol Rwigara, Arioste Rwigara na Aristote Rwigara. Rwanagaragayemo Maître Bernard Ntaganda, Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryamaze gucikamo ibice. Mu magambo make n'ijwi rya Amerika, uyu munyapolitike yavuze ko kuza muri uru rubanza ari cyo yise kugurizanya kuko nawe ahora afungwa afungurwa. Aha ku rukiko wabonaga ibitangazamakuru byo mu Rwanda na mpuzamahanga bishaka kumva icyo avuga kuri uru rubanza rw'umunyapolitiki mugenzi we. Maître Ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntibimuhira, agakomereza muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo. Ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, igipolisi cyahise gihagarika ibiganiro yahaga itangazamakuru maze kibirukana mu ifasi y'urukiko. Umva uko Ntaganda yabwiraga abapolisi bamushushubikana n'itangazamakuru.
Ujya hangana muri parike ni mutabera
parike y'abaturage
menshi ko waje gutera
kandi kuvuga ubutabera murahemukira Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo muri gukora ntabwo mukorera, ngenda mukorera kandi tugomba kwemera ko mu Rwanda agomba kuba demokarasi. Niba abanyamakuru babafotoraje niba babivuga byose uko mubayeho, uko mwirirwa mukubita abaturage, nzeri ubwo niba mumutaza muturage mumuzamukije.
Nibyahereye aho kuko no hanze y'ifasi y'urukiko abapolisi bari bashushubikanye metre na ganda bashatse no guhohotera abanyamakuru ngo batagira icyo bakora. Kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye metre na ganda ati
uko byagenda kose nabivuze demokrasi igomba kubaho mu Rwanda bazanyica havuka abandi nta waruzi ko Diane zavuka bazanyica havuke bantaganda Bernard benshi ndagira ngo nongere bishimangire u Rwanda ntago arakarwa u Rwanda rugomba kwemera demokrasi nkuko ibindi bihugu byemera demokrasi cyane cyane ibidukikije.
Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Rwigara rero icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya agashaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntabigereho kuko ngo yasinyishije n'abapfuye. Nyina ubabyara Deline Rwigara warabunanamo n'icyaha gifatwa nk'umwihariko cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose abaregwa bavuga ko bishingiye kuri politiki. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 10. Bagira ubusa Amerika ikigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiharuro mu bisata bitandukanye kimaze gutangaza ko mu Rwanda abantu bagera ku 600,000 badafise akazi. Icyo kigo gitangaza ko ivyo biharuro byongera ko abandi banyarwanda barenga miliyoni n'ibihumbi 700,000 bari mu gisata c'abarimyi nabo babonwa kabadafise akazi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sonta Kaboye.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyari gisanzwe kigaragaza umubare w'abashomeri gishingiye ahanini ku bantu baba bifuza akazi bakigashakisha, ariko ubu uri mubare wiyongereyeho abakora ubuhinzi bw'amaramuko butabasigira ibyo bajyana ku isoko. Ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa mbere n'ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda bugaragaza uko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abafite akazi bangana na 3,318,000 n'abantu 562 mu gihe abageze igihe cyo gukora mu Rwanda ari 6,625,529 bisobanuye ko barenga 600,000 mu Rwanda batagira icyo bakora. Gusa uyu mubare nturimo abakora ubuhinzi bashaka amaramuko nabo basigaye babarwa nk'abadafite akazi muri iki gihe. Ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda kigaragaza ko abo bahinzi bagera kuri 1,163,986 nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Aba bahinzi bongereye umubare w'abashomeri mu Rwanda, abenshi ni abiyitirira uyu mwuga ariko bakarengaho bakaburira n'icyo kurya.
Hari igihe twawe nkanjye ubwanjye nabonaga 180,000 kuko icyo gihe nari nkirufite, none byararangiye no kugira ngo mbone icyo kurya. Ubu ngubu nta mahane,
turashonze ubu byahatari turabyikiza ahubwo ko twabiretse turahugukira n'ibitoki twabiretse
kubera ko inaha imvura yahiga gake. Iyo tugera igihe cyo guhinga tukagera igihe cyo guhinga izuba rikava, imyaka igihe imaze kuba myiza izuba rigacana, hagasarura bake. Hakunda gusarura abantu bake ntibahora n'inzara mbega muri make
kubera ibihe by'ibiza byagiye biba kenshi hagiye hava izuba.
Ntabwo mukigira ya myaka ngo murye muvuture byararanye,
nta myaka myinshi kiriho.
Ubushakashatsi bwamuritswe kuri uyu wa mbere mu bari w'abanyarwanda badafite akazi uri kuri 16.7% ubariyemo n'abahingira amaramuko. Ubushomeri mu rubyiruko hagati y'imyaka 16 kugeza kuri 30 ukaba buri kuri 21%. Ugendeye ku mashuri abantu bize abafite akazi bangana na 51%, nta mashuri bize. 29% bize amashuri abanza, 5% biga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, na 9% barangije yisumbuye, 6% n'abarangije kaminuza. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda Murangwa Yusufu yavuze ko impamvu iki kigereranyo cy'abashomeri cyiyongereye ari uko abakora imirimo y'ubuhinzi bw'amaramuko babazwe nabo nk'abadafite akazi muri iki gihe.
Kubera ko ubu ngubu abantu bose bakora ariko ntibasagurira amasoko, ntibanunguke ngo bahabwe amafaranga, ubu twabashyize ku ruhande. Bitavuze ko nta murimo bafite, bidavuze ko ntacyo bakora. Bafite ibyo bakora, ariko icyo twifuza ni ukubona ko buri umwe wese ufite icyo akora yunguka akabona amafaranga cyangwa akabihemberwa.
Murangwa yavuze ko umuntu ubarwa nk'ufite akazi ari ubasha kwitunga agasagurira amasoko cyangwa se ufite akazi ahemberwa. Yavuze ko nubwo imibare iri hejuru nta ngaruka izagira ku bukungu bw'igihugu, ahubwo ifasha abantu bashinzwe igenamigambi gutegura ejo hazaza.
Icya kabiri, imibare se ifite ingaruka ku bukungu? Mu magambo make, nta ngaruka. Ahubwo ingaruka nziza zihari nuko imibare nk'iyo yasohotse igatandukanya abafite umurimo ariko utaratanga gatanga umusaruro ufatika. Iyo byose bikamenyekana neza, ingaruka nziza nuko abashinzwe za gahunda na zabo barabireba neza bakamenya ibyo ari byo bagategura neza ubukungu bikagenda neza mu myaka.
Minisitiri w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yavuze ko iyi mibare bagiye kwiheraho bashyiraho ingamba zigamije gushakira benshi akazi. Gatete abajijwe impamvu abarangije kaminuza bafite akazi bakiri bake, yavuze ko hari ubwo umuntu arangiza adafite ubumenyi bukenewe n'abikorera, ariyo mpamvu hashyizweho gahunda zitandukanye zifasha abarangije kwiga kwihugura bakagira ubumenyi bubafasha kujya guhangana ku isoko ry'umurimo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Tuje mu Burundi, imvura ivanze n'umuyaga yasenyuye ku muhinga mu buno wa mbere, amazi atari make yongera yonona imirima myinshi mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Buramatari w'iyo ntara Emmanuel Niyunge ko yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyononeka bitaramenyekana. Patiri mukuru wa paruwasi ya Muramvya wewe Giraze Mugoro w'Imana mu kiganiro haye Ijwi rya Amerika mu kanya na mugenzi wacu Diane Nininahazwe yamubwiye ibyononekaye muri iyo paruwasi yabo.
Iyo mvura yatanguye kugwa isaha indwi n'igice, hanyuma rero iragurura amabati. Hariho uruhande runini rw'amabiro ane, akaba na chatere dusengeramwo na partie de toilette, n'igice c'amabati y'isengero yagurutse. Ibyo nibyo byabaye.
Uburaro abapatiri bo ngaho basanzwe babamwo bwobwo ntaco bwabaye.
Twagize Imana uwo muyaga w'igihuhusi ntiwashikiriye ivyumba turaramwo, akaba ari akamaramaza, ntituba tukivuga nkeka.
Iyo sengero yo ngaho imuramvya n'isengero izwi yuko inasengeramwo abantu batandukanye baza bava mu micungararo itandukanye igize intara ya Muramvya, yononekaye ku buryo abantu bashobora kuba barasanasana bagapfa kuhasengera canke ni ku buryo atawuza kuhasengera muri uno mwanya.
Hagurutse nk'amabati ashika hafi 25 mu gahantu ni hanini. Ubu dufise ubwoba yuko hasubiye kuza umuyaga ushobora gucutuma ugurura vyinshi. Hanyuma kandi hariho kuri urwo ruhande nk'ivyuma bifasha mu majwi bishobora guca vyononekara imvura iciye igwa. Nico gituma turonsa abagira neza batugwana ko hakiri kare bo babagize neza cyane.
Hari ico muri ko murakora ku rwego rwa paruwasi kugira ngo mwe murasanasana n'utwo twasigaye mwongere mukingire n'ivyo mwumva bishobora kuhononekarira?
Ku rwego rwa paruwasi twagize Imana ko vyabaye ariho turi kugira ngo dushe dutabara nk'amadokima menshi yo mu biro vya patiri mukuru, mu biro vy'umukarani, mu biro vy'ababikira bakira ibintu, kuko iyo mvura isa niyaduhitiye ko turiko turagerageza gutabara ibyo twoshobora gutabara. Ngico cya mbere nico kinini, hanyuma ibindi yemwe twiteza batugarukira ko nyene.
Patiri mukuru wa paruwasi Muramvya Gerazi Mugero w'Imana, tubashimiye cyane gose kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Yemwe nanye ndakengurutse cyane kuri iryo Jwi rya Amerika kuko riratugarukiye ko no mu kutwereka yuko yumvise ibyatubayeho. Murakoze cyane.
Mu Burundi kandi hari umwigeme yiruka atwara ikinga amaze kugera ku rugero ku gutsinda mu mahiganwa mpuzamakungu, amara nta buryo n'ibikoresho bikene wafise. Adelphine Nifasha yiteguye kuja kuri uyu wa kabiri mu yandi mahiganwa mpuzamakungu muri Afrika y'Epfo. Icegera c'utwara ishyirahamwe ry'abanonotsi bakoresha amakinga mu Burundi yemeza ko iryo shyirahamwe ata buryo bukwiye ryoronka bwo kumufasha. Mugenzi wacu Eroje Burika neza yakubitiye igihanga aho Nifasha aba kandi asanzwe yimenyereza, yaduteguriye iyi nkuru ikurikira.
Tanguye kunyonga ikinga mu mwaka w'2014 nyinga mu mwaka wa gatandatu.
Ubu n'umwigeme Adelphine Nifasha w'imyaka 15 aba muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwo mukobwa avuka mu muryango w'abana 9 akabagira 8. Kumyaka 15 gusa nibaza mu kibanza cha mbere mu Burundi mu gusiganwa ku makinga mu bigeme. Ubuhinga bwiwe bumaze kumushikana mu mahiganwa mu Misiri aratahukanye kibanza cha mbere ku bihugu 26 zari zitavye. Namusanze ariko arimenyereza mugira igituma.
Turiko turagira amantrinema kandi dufise misiyo yo kuja muri Africa Decid kandi naho nyene nditeze yuko nzotahana umudari w'ikibanza cya mbere. Niteze gutahana umudari ku ihiganwa ry'ikinga kuko nsanzwe ndi umunyenzi w'amakinga mwabibonye. Frema ndakunda ikinga cyane. Nditeze yuko nzoronka uwo mudari kandi nzoronka intsinzi y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko uburyo ni bukeya cyane.
Iyo kera ry'uburyo rituma nifasha ataronka n'ikinga rigezweho ryo kwimenyereza kuko ishyira hamwe ry'abanonotse mu Burundi Seno ririmuha yitegurira amahiganwa akomeye gusa. Ariko si ivyo byonyene.
Antoine wacu niwe yisopa akadufasha tukiantrena kuko abavyeyi bacu ntibafite uburyo bukwiye.
Felix Ndikumana cegera c'umukuru w'ishyira hamwe ry'abanonotse banyonga amakinga asanga abishoboye bose bari bakwiye gufasha uwo mwigeme.
Twe gwishyira hamwe ryacu ryo kunyonga amakinga mu Burundi ntituri ku rugezo rwo gufata mu minwe uru rukino rwacu nkuko bikwiriye nko mu yandi makungu na leta yacu. Murabona ubukene buhari nkiriya mezi ku rugezo nabwo ni bwo kudufasha udufata mu bugongo ku rugero ruhagije. Kera mu minsi iheze hariho nk'ibi burarudi yari ifite abanonotsi b'abahungu bita abamagogwa b'abanyagihanga nyine banyabenda barafite amakinga agezweho nk'amapejo agezweho kuri kiya gihe bafatwa mu mugongo na burarudi. Rero harakeneye nk'ayo mashyirahamwe nk'aya amajansi y'indege nk'aba bagira nk'amawinzi nk'aya masirasi asa kumenyekanisha nk'ibyayo kugira dufate mu mugongo. Ubugira igira ubugira babiri baba kwa dufasha twebwe nawe no gusanga barifashije kandi niho urukino rwacu rw'amakinga mu Burundi tukabona gotya intambwe ishimishije mu Burundi no makungu no muri Afrika.
Ndikumana nasigura kwerekana ryo buryo rihombesha igihugu.
Nkubu komite nationale olympique yatwayemeye kuduha uburyo bw'umukinyi umwe umuhungu umwe n'umukobwa umwe mugabo ahandi wasanga batwe nk'umu entraîneur batwa abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri. Abakinyi bacu nibidagadura ntibiyagura mu gusiganwa kuko muri mu makinga kuno gufashanya wawuraje imbere wundi agasubira agakurikira abandi bakwiye ari nk'abatanuwe muri babiri ntacyo mugenda kubatora ntari. Akarorero nkubu kuwa kabiri uyu mukobwa turi kumwe azogera muri stage muri Afrika y'Epfo mu madegeko ntihari kugenda wenyene hari kumwe n'ubundi bateza kujya nitwa Evangeline. Rero hari n'abandi bahungu babiri bategeza kugenda nkubu bemereye Adelphine azojana n'ubundi kwa Mohamed Amadi. Rero iyo tufite nk'uburyo buhagije hagenda nk'abakobwa babiri hakagenda nk'abahungu babiri.
Mu kurindira Adelphine nifasha kumara umwigeme muhira nkuko twabibwiwe n'umubyeyi wiwe Kaside Maniragereza twamusanziwe ariko atonora ibiharage.
Nabonye abishoboye n'umukera arawuheka ku kingi na ndawurinye niwawushomba ninagira na entrenema akapanga agashika umusiga atakapanga akaja mu cibitoke kongera akagaruka tumwifurize ko yoronka n'iterambere kazoza kamufasha.
Venansiri Gindavye nawe mukuru wa nimfasha hari icyo abona iyo yihweje mwene nyina.
Kare mu bisanzwe umwana w'umukobwa nta kibanza bamuhaye umugubo biragaragara neza ko nawe afise ikibanza kandi nivyo nivyiza vraiment mu kwerekana yuko natwebwe nyene abakobwa n'abamama ngera dushoboye. Ego umukobwa si wo mu ruhimba ubu mu bisanzwe arashoboye ubu unye turi capable de faire dushobora gukora byose. Kimwe gusa kintu nabonye mu bijanye n'abigemere n'abafashoni barikengera barafise ikintu cyo kwikengera.
Komine Gihanga Adelphine nimfasha avukamwo nivamo banonotsi batanu ba mbere mu gusiganwa ku makinga ku rwego rw'igihugu isanzwe ifise umuco wo gutwara amakinga kurusha ibindi bice byose by'u Burundi. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tuzere biganiro byacu byo kuri uno mugoroba ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake makuru twababwiye mu kanya gaheze.
Twababwiye ko Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi wa mbere ko twihorozwa Amerika atwo kugondoza Korea ya ruguru ku migambi yayo yereka ibigwanisho bamwe nyanga gatatu twashitse ko mu kiringo kirenga imyaka 20.
Twababwiye kandi ko ejo ku munsi wa kabiri abanye Liberia bazozindukira mu matora y'umukuru w'igihugu bitegekanije ko bahitamwo uzosubirira Perezida Ellen Johnson Sirleaf agiye kurangiza ikiringo ciwe ca kabiri.
Abagwanyi b'umugwi kurwanya ubutegetsi bwa Uganda Allied Democratic Forces bagize igitero mu masaha kare uno munsi kwa mbere ku ikambi ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri hafi igisagara cya Beni.
Tubabwiye kandi ko Turkiya ku munsi wa mbere yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubiza inyuma ingingo yayo yo guhagarika iby'agateganyo itangwa ry'impapuro z'ingenzi visa kubava muri Turkiya binjira muri Amerika. Ejo ku munsi wa Mungu ibiro bya ambasade ya Amerika ya Ankara byasohoye urwandiko rivuga ko rigiye guhagarika gutanga amaviza y'abaja muri Amerika. Ubwo rwandiko ntirwari gutomoye neza impamvu bafashe iyo ngingo.
Tuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twaje bafitiye kuri isaha niho bigarukiye. Dushimiye engineer dufashije mu buhinga bw'izuma na Fatou Alimaskarara yegeranije ibi biganiro kuri mikoma ya 10 na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye, tubifuriza umugoroba mwiza.